mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda ho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri kumwe na Fidel Niyonga mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahuye ku munsi wa mbere n'ugwaruka gwikorera utwabo canke rufise imigambi mito mito yo kwiteza imbere mu gisagara cya Bujumbura. Aruhamagarira gushinga amahinguriro, yabemereye ko abazogira imigambi itomoye bazoronse imitahe. Yamara bamwe muri ugo gwaruka bashikirije ko bafise intambamyi yo kuronka imitahe yo gutanguza imigambi yabo. Umukuru w'igihugu yabemereye ko azobafasha mukuronka ingurane mu mabanki yo gutanguza imigambi yarwo. Iyo nama y'umukuru w'igihugu n'ugwaruka gwikorera utwabo ibaye mu gihe ugwaruka muri rusangi mu gihugu gugarijwe n'ibibazo bitari bike biri mu rugero rw'ubushomeri ruri hejuru cyane n'ikibazo gikomeye cy'ibiyayuramutwe. Nikihe cyokogwa muri rusangi kugira ngo abo bakiri bato bagize ibice 50% by'abarundi bave muri ivyo bibazo bahanganye navyo mu gihe aribo kazoza k'igihugu? Nibyo tuvuga mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye Francis Rohero umunyapolitike yigenga. Bernice Irumva yari yitavye inama y'umukuru w'igihugu n'ugwaruka gwikorera utwabo wo mu gisagara cya Bujumbura, na Eric Nsengiyumva aharanira inyungu z'abakiri bato akanabafasha kuva mu bibazo barimwo nk'ibiyayura mutwe. Bose bari Bujumbura mu Burundi. Batumire ndabaramukije. Angurire kuri wewe Bernice Irumva wari witavye iyo nama n'umukuru w'igihugu y'ugwaruka gwikorera utwabo gw'i Bujumbura. Iyo nama muri rusangi mwabonye yagenze gute?
Muri rusangi yabaye inama nziza yo kudutera intege no kumenya ibigezweho mu Burundi, kuko hariho ibyo tutari bwatahukirwe neza uko bigenda, no kuduhimiriza mu byo gukunda igihugu no gukunda gukora cyane.
Iyo nama yari yitabwe n'abantu bangana iki?
Twari benshi cyane ugereranyije, bagerageje guharura twararenga 600.
Ibihe mwashikirije ibibazo nyamukuru mwashikirije umukuru w'igihugu?
Kubaronse akaryo ko gushikiriza ibibazo umukuru w'igihugu aneneya ibyavuzwe n'ibijyanye no kuronka imitahe no kuronka ingurane zo mu mabanki, ikindi kuronka ubushobozi bwo kumenya kwandika imigambi ishobora kuronkera imitahe canke imwe bita mu gifaransa le projet bancable. Ubumenyi rero nubwo kenshi usanga ugwaruka bwinshi budafise, ugasanga benshi bwize ibyo gukorera abantu, ugasanga bijyanye no kwikorera ntibifise ubwo bushobozi bwo gushobora gukora imigambi ishobora kuronka uburyo icyo bita finansema mu gifaransa.
Mwari ko muravuga iyo migambi bankable iboneka ni nk'iyihe iyo mwashoboye gushikiriza, iyo mubona abo bakiri bato bashira imbere imigambi babona ko ishobora kubaronsa izo ngurane n'iyo mitahe?
Muri iyo nama ahanini ni kwari gushikiriza imigambi, ahubwo kwari kutwereka abashoboye gukora imigambi igeze kure kugira badutere intege. Ntiwari umunsi wo gushikiriza imigambi, ariko haniniya baratubwira ibisata byihutirwa cyane kugira ngo byinjize amafaranga y'agaciro mu gihugu. Nk'igisata cy'uburimyi n'ubworozi, igisata kijyanye n'amahinguriro butari n'agataka, igisata kijyanye n'ibyo by'ingenzi, haniniya byinshi biba bihagaze aho, ariko byose bigenda ku kintu nyamukuru kijyanye n'urudandazwa. hagati mu gihugu no hanze, cyane cyane hanze y'igihugu, kugira ngo amafaranga y'agaciro yinjire mu gihugu.
Uravuze ko iyo nama itari gushyikiriza imigambi yari abasanzwe bafise, iyo migambi barayitunganije nkamwe kubiberekeye, n'uwe mugambi mufise?
Kubinyerekeye jewe nkorera cyane cyane mu gisata, nkuko mubizi nsanzwe ndi umuririmbyi, nkorera mu gisata cyane cyane cy'ingenzi, hamwe ikindi gisata rero nsanzwe nkoreramo ni icy'uburimyi.
Reka nze kuri Francis Rohero. Francis Rohero, inama nk'iyo hagati mukuru w'igihugu na bakiri bato ugwaruka rufise imigambi yo kwiteza imbere, muyibona gute?
Yego cyane, ubwa mbere jewe ngaza kwa ari inama kuko hategerezwa kwama yaga hagati y'abariko barashaka ibyo bakora be n'abafata ingingo, ariko rero jewe niweje mfatiye kwizebera n'ifato bwiye nsanga umengo umwanya cyane uhari umengo ni nko guhimiriza, mu gihe nafata ko umwanya nk'uwo ni umwanya cyane cyane wo gufata ingingo. Haraheze imyaka itari mike ibyo Bernie avuze, ibintu abantu bahura nabyo n'intambamyi, abakiri bato benshi ntibafise ibitahe, abarundi benshi bavuka mu miryango mito mito ugasanga barirwanye ko bariga, abandi bagaca ubwenge bakamenya ibyo bokora, hanyuma ugasanga ntibafite ububasha bwo kuronka amakredi mu mabanki ningu nini kandi ntibafise icyo bajana yo ntingwazi, hama ugasanga n'ibyo bashoboye gukora ntawe ushobora kubibagurira kuko abarundi usanga badafise uburyo. Izo ngorane rero Berinisa atubwiye igihe zivugwa haraheze imyaka cumi n'itanu bose bama bavuga ibyo, igikenewe ubu si ukuza kubwira abanyagihugu abajene nk'uko niba nkawe Berinisa avuga ati jendi muririmbi muri birindwi, ubu sini baza ko hakeneye kuja kumubwira ngo abamwereka babishoboye, bakwiye gufata ingingo zimubwira bati bwa bundi ya kapitali yoba inyungu mu mabanki urashobora kubisaba, nimba ashaka kushikana indirimbo ziwe kure akeneye aho abamugurana haronka finansuma, akeneye abantu babigura. Ikibazo rero je mbona kinini nkuko yarabivuze n'ingingo, umukuru w'igihugu rero niwe muntu wa mbere mu gihugu ashobora gufata izo ngingo. Ibyo bavuze rero yuko no mu mwaka uheze muyibuka ko yakoranije abakiri bato batari bake bahejeje amashuri no kwita akoma akomeye, abari bahejeje afite amadiploma akomeye yari yabakoranije kugira ngo abasigurire yuko ku migambi leta izobafashe. Ubu twari dukwiye kurimbura haheze umwaka byagenze gute, asubiye guhamagara abandi bakiri bato ababwiye kwakunda inyene bizogera he? Ikibazo rero nibaza si ukuguma ababwira abantu ngo ibi byokoguku, nibafata ingingo ukuhara rwa leta bakubwira twafashe ingingo twabagwakirije amakapito yova ngaha, aho bishoboka abagwakirije iby'amatongo yabo bobigira uku icyo mubise bakabereka, hakaba icyo nokwita itunganywa planification. Kigenda umuntu wundi kiwe ndabibutse dufise abarundi bari uno munsi munsi y'imyaka cumi n'umunani ibice mirongo ine na bitandatu hafi miliyoni zitandatu z'abarundi, dufise abarundi bari munsi y'imyaka mirongo itatu n'itanu baba hafi ibice mirongo irindwi na bitanu ku ijana, ni ukuvuga miliyoni hafi icyenda z'abarundi. Ni mbwabo nyene karavuga Bernice benshi batagira akazi, abize n'abakize benshi bariko bibaza ibyo bashobora kujamo, ibifata bajamo usanga ari ibyo benshi uburimisha nk'ubworozi ntibutunganijwe, ibyerekeye gutwara abantu ibitunganyije nibyo biva kutujana muri ya turizimu yari karavuga, ibyerekeye ubudandaji, ibyerekeye imyuga mito mito yose cyangwa reindustrialization cyangwa amaproje atandukanye ashobora kuja mwabizi, abo bantu bose ibyo bintu bidatunganyijwe ntacyo bitwungura baguma babibutsa ngo nibakore ngo nibakore. Erega gukora abajeni b'abarundi barabishaka ubwabo bakeneye ko bitunganywa bakamenya aho baca umutwe ntibirigwe babishwa bababwira ibindi. Nibyo rero nshaka yuko Bernice yagerageje kuvuga incamake y'umugabo nanje nafati yaho ingingo zifatwa zikomeye kugira bumve icyo bakora.
Bernice, ku byerekeye izo ngurane muri iyo nama mwagiranye n'umukuru w'igihugu mwabonye bimeze gute? Uravuga ko usanzwe uri umuririmbyi kazi, biroroha ku mitahe ku bakiri bato, hariho amabanki azariho afasha abo bakiri bato bafise imigambi nk'iyo?
Ego cyane, kuri icyo cy'imitahe hariho intambwe zatewe, baragerageje kudushikiriza cyo navuga nti ni ikigega n'umugwi, navuga ni porogarama ijejwe kuzotanga ingurane itagira entere. Icyo kigega kingana nk'uko babitubwiye kingana n'imiliyaridi mirongo ine n'umunani y'amafaranga y'amarundi, hakaba kandi na ya banki y'ugwaruka investissement pour les jeunes nayo nyene izotanga ingurane imigambi uhereye ku makoperative hamwe n'amasosiyete uko nyina bari kiganiro n'ibindi byinshi bashe kudusigurira kuko n'abajejwe iyo folk itofasha imigambi ku mitumba yose y'igihugu irahari yarashoboye gusigura nyine bizogenda kandi bagiye ngo kugenda mu gihugu cyose basigura ingene bizokorwa ariko baratumenyesheje ko ubwo buryo buhari kugira ngo imigambi myiza itoroswe uburyo ariko kandi bakazokora n'ikurikiranwa ubwo buryo ariko burakoresha mu kiringo cy'irya myaka ya mbere itatu aho usanga ishyirahamwe ritarahagarara neza. Ikindi nk'intambwe y'ibiriko birakorwa icyo umukuru w'igihugu yadushikirije ni uko hariho ikigo gishobora gufungura ubwenge mu bijyanye n'ubuhinga kuko kiri bubaka aho kizokwakira ku ngunga imwe abashaka gukarihiza ubwenge mu bisata bitandukanye barenga gato 1,000,000 icyo nacyo kiriko kirasozerwa kubakwa mu ntara ya Karusi. Mu byo badushikirije ahanini ya nibyo yego ku bijyanye n'imitahe ni ukuri byifashe kandi kuri twe bw'ubwaruka tubona ko ari icyizere hasigaye tubona ishyirwa mu ngiro y'uko tuzoshikirwa haje rero nk'umuririmbyi gifata kijyanye n'iby'akaranga cyane cyane umuziki sinema tubabivuze ko cyane kuko kesho yavuze turizme biba birimo ariko ntibabishimikiye ko cyane ko kenshi hari ukuntu ibyo bifata usanga umenga ntibyitaweho cyane mu gihugu bihabwa n'uburyo bukeye muri pici y'igihugu ariko ibyavugiye hajya biraduha umwizero ndibaza ariko abato bafise imigambi myiza ishobora guhabwa iyo ngurane iri mu gisata cya kiritire nibaza yuko nayo nyine izoronsa ubwo buryo kuko uburyo bavuze yuko ari ubw'urwaruka rwose atari ubwo igisata icyanke kiriya ahubwo ari ubwo imigambi myiza iteza imbere igihugu.
Mu bari bitavye iyo nama muri urwo rwaruka rufise iyo migambi mwavuze ko ariho ayo mabanki n'ikigega gifasha hari abavuze ko bamaze kuronka izo ngurane mwavuze ko zidasaba entere nini bamaze kuronka izo ngurane muri iyo migambi bafise bashikirije aho bamaze kugeza ikivi
ku bijyanye na banki y'urwaruka hari imigambi yamaze gutorwa ya mbere ariko ku ico kigega nta numwe araro iyo ngurane kubera yuko aniho bagitangura bamaze amezi makeyi batanguye baronkejwe n'ubwo buryo baracyari mu gusigurira urwaruka ngene icyo kigega kizokora n'imigambi bifuza ingene izobimeze mu gihugu cyose.
Naho kuvyo Francis Rohero yari kavuga kuri abo bakiri bato nabo bafite imigambi myiza bariko barondera izo ngurane badafite ingwati ataburyo bafise bwo kugwatiriza hoho icyo kibazo carashikirizwe.
Oya kijanye n'ingwati nta cyashikije ko abo baserukira amabanki ntibashoboye kumakanya ko kuvuga ariko n'ingwati haniniya umukuru w'igihugu yavuze yuko bagiye kuvugana barabe ko bagerageza gusaba korohereza kugwaruka iyo bariko barasaba ingurane mu mabanki.
Umukuru w'igihugu yoba yarabemereye kuzosubira kubonana namwe kugira ngo habe gukurikirana kuri iyo nama ya mbere yabaye?
Ego cyane yarabitwemereye mbere yaranasabye n'inama rukukoma hiye mu bushikiranganji bw'ubudandaji kugira ngo ibibazo bibandanye binoganzwa akongera kandi yemera yuko hazoba n'ayandi makoraniro yo kubandanya turaba aho tugejeje kugira ngo dushuke ku ihangiro ryo gushobora gushora ibihinguwe ngaha i Burundi muri kazoza.
Murakoze.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku nama umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiranye ku munsi wa mbere n'ugwaruka agwikorera utwabo ruri mu gisagara cha Bujumbura. Dufise abatumire Francis Rohero, umunyapolitike yigenga Eric Nsengiyumva haranira inyungu z'urwaruka, akaba anarufasha kuva mu bibazo ruba rurimwo nkibiyayura mutwe bakagaruka mu buzima busanzwe. Turi kumwe kandi na Bernice Irumva yari yitavye inama y'umukuru w'igihugu n'urwaruka gwikorera utwabo ubwo mu gisagara cha Bujumbura. Bekanze kuri wewe Eric Nsengiyumva, iyo nama umukuru w'igihugu yagiranye n'urwaruka gwikorera utwabo gwi Bujumbura, musanzwe muharanira inyungu z'urwaruka no kubafasha kuva mu bibazo ruhangana na navyo nkibijanye n'ibiyayura mutwe, iyo nama y'ugufasha uko gwaruka rufise imigambi yo kwiteza imbere mwayibonye gute?
Murakoze ku mijambo. Iyo nama nirado yuko ari ikintu cyangwa cyo gushimira no gucubaira umukuru w'igihugu cy'u Burundi,
kubera ni ikintu kimwe cyoza gifasha urwaruka rwose icyo gikorwa yakoze kubera ubwa mbere kiyatanga umwizero. Ndibuka tugishaho umugwi wa mbere w'urwaruka w'igihugu, icyo kintu twari twaragishimikiye ko yuko tuzokwama turondera ukuntu urwaruka rwovugana n'abafata ingingo. Igihe rero nyamicubahiro Perezida w'u Burundi yaba yaravuganye n'urwaruka, ni ukuri n'ibintu byo gushima rwose biratuma urwaruka rugira umwizero. Nari narahuye n'abantu urwaruka ruvuye muri ivyo biganiro, bamwe turicarana abandi turayaga, bose bavuye bavuga bati uwo bafite icyo akora ubu yoshobora kugikora. Ariko ngerageje kubyara nicyo mvuze ku mwihwezo nk'umuhinga w'ibato vy'urwaruka, nuko nk'uko Francis Rohero yabivuze, ibi bintu birasaba ibikorwa bitari bito, birasaba nk'ubunye nk'ibibazo urwaruka rwo mu Rumongero rufise, sivyo bibazo urwaruka rwo mu Kirundo rwo rufise. Kandi icyo nakwita sizero gisigo cyo bita des opportunite, icyo nakuvuga nti ibituma urwaruka guma kamba rutera imbere n'ibisa n'umucanwa, bigasaba rero yuko uboneka umugwi w'abahinga werekana ibyo urwaruka rwose rukeneye bivanye n'akarere barimo n'ibiriyo. Urwaruka rw'umuhinga niko baruvuga ruti ari inzahabu, hariho n'ubundi butare bagakora muri icyo gisata. Abari mu rwaruka ruri mu Rutana baduturi muri Nikeri bakamya ko ariho Nikeri, abari mu Rumonge bati twe twogenda mu kiyaga tugakoresha ubuhinga bwo kuroba rugezeho, twoca tuva muri Zandagara maze tukakura isaradine mu Burundi, akaza ubwoko bw'isamaki zikozwe mu buhinga bugezweho zirobwe n'ubuhinga bugezweho, hama gutyo urwaruka urwo ariwo rwose rukamenya aho rutumbera. Bizofasha nk'umuntu wo mu Kirundo azoba yarize amashuri akabona yuko ibyo mutuma bidatera imbere biri mu Rumonge aja muri iyo ntara. Gutyo Burundi nk'uko Perezida w'u Burundi yabivuze, burimwo ibintu bitandukanye byotuma urwaruka rutera imbere. Ama ngarutse mu gisata twe duherereyemo, uko naho nyine hari ibindi batakwibagira, nuko hari akaranda kaba karateye gatuma n'iryo terambere ry'urwaruka ryose ubira inyuma akarorizo z'ibiyayura mutwe. Ivyo by'ibiyayura mutwe biriko biraba vyinshi bizotuma ari urwaruka rutera imbere, maze ubundi urwaruka kwene wabo rugasubira inyuma. Niyo migambi rero atwebwe dufite imigambi itasanzwe, umugambi twe dufise muzo dukora tasu umugambi wo gukora ibitaro by'akarorero muri aka karere, hamwe nk'abantu bakugaruka gukoresha ibiyayura mutwe bo muri Tanzania, bo muri Kenya, bo muri Uganda, bo mu Rwanda, bo muri Congo n'ibindi bihugu bose batwitura. Ariko uwo mugambi usaba uburyo bwinshi, usaba amafaranga menshi, twizere ko natwebe ngaha twava tugashikirwa muri iyo migambi, kubera n'uwo mugambi n'umugambi mwiza kandi n'umugambi wotuma amagara y'urwaruka agenda neza maze nabagagira icyo baterere mu iterambere. Hariho rero n'ibindi bintu bitandukanye tugasaba, ariko rero yuko nanyine icyubahiro umukuru w'igihugu iyo ntambwe yarayateye, iyo kiba intambwe yindi yo kugerageza kuraba hajya mbega bajya begeranye mbe bajya batejwe ibibazo by'urwaruka abo barurwaruka kubera hagenda ngo ibibazo bayirayeko.
Tugaruke kuri Francis Rohero, nk'umunyapolitike yigenga mu migambi wo ushira imbere ku kibazo kijanye n'abakiri bato, ivyo bibazo baba bahanganye navyo by'ubushomeri buri hejuru n'ibibazo by'ibiyaruka mutwe, hamwe nabo ubwo rwaruka rwafise iyo migambi n'ivyumviro by'ukwiteza imbere, wewe kubikwerekeye nk'umunyapolitike, niki ushira imbere, niki ubona cyokorwa kuri urwo rwaruka?
Ego bungi imbere y'ukuvuga n'icyo cyo nshira imbere mbanze nibutse ya Bernice na Eric ndanicyeje kumba bavuga bati hari icyizere Bernice avuga ati hari icyizere ati ikisigaye ni gushyira mu ngiro na Eric yakivuze neza n'ubuga yuko twebwe mu Burundi turahiriwe dufise abantu bakiri bato benshi bubwira bipfuza gutera imbere bipfuza gukora kandi bakabishyiramo umutima mwiza bakibaza ko umurongozi wo hejuru babonanye rimwe kabiri ko yagize intambura akamwifuriza kubanda bose baba bumva bagira bati yagize neza kandi twibaza ko bizogenda imbere ikibazo rero je mba mfise nacyo uvuga uti ibyo nshira imbere ikibazo mfise n'igihe twebwe abantu baje muri politiki umuntu yagize imana agatorwa akaja imbere abantu bamugirira icyizere mugabo umwanya ugahera ba bantu badashoboye kuronga icyo bifuza kuronga Bernice yavuze ngo umukuru w'igihugu ngo yavuze ko azosaba b'amabanki ngo azobasaba akanavuga ati muri bije ibintu bimwe bimwe biri hasi byerekeye ibikorwa bimwe ati ngo azosaba nashaka kwibutsa abarongoye igihugu hariho ibintu badakwiye gusaba nibo batakinga ingingo nk'akarorero todo kredi mu mabanki ntibasaba barimpoza kurya bavuga bati uno muntu cyagiye mu kigo kw'ibarabara rikarengana twese bakatubuza kwicamo kurya bafatinga ingingo bakavuga bati kuva uno munsi amazu ari kw'ibarabara nakomogwe ntibamenye ko ibiraba amabanki bashobora kwifatira ingingo zikomeye bagategeka amabanki bati kuva ubu uni todo kredi ingaha babivuge babyubahuke ibintu byo gucisha ko abana bo burundi bazoguma barindiriye imyaka tuguma duka imyaka abana aba bajene bose bakeneye gutera imbere rero nicyo navuga umuti rero ugiye wishyira icy'imbere navuze amasekiteri menshi ugiye kuraba mu gihugu cyacu gushyika abantu bize isibo benshi ni ukuvuga ko abajene benshi mu barundi abakiri bato usanga benshi bahuye mu burimyi n'ubworozi abandi bagerageza kwisunura bajya mu bya transport nabo usanga batwara amapikipiki amabajaji amatasi n'ibindi byose amakinga usanga bariko barakora ahandi hari benshi nabo bajya kudandaza ubasanga mu masoko yose abagore abana abakuze bose bariko baradandaza n'abandi nabo bake muri artisana n'ibyo bajya gukora ar ekiriture nk'ibyo Bernice akora ni ibintu rero usanga bitunga imiryango myinshi cyane niho navuga nti iyo miryango itaronse ntibatinda kubasaba ingwate umukuru w'igihugu ashobora gusinya dekre ko leta yigize ingwate ku murundi wese ashaka gukora irangira ikabimenya ko Bernice asabye niba atari yabakowe barangije nazo ikoresha mugabo ingwate ni leta y'igihugu ture tubaza ibiba ahandi mu bindi bihugu nuko bariko baratera imbere dushobora gusaba imiryango y'abana bavutse kuri base na ba nyina bakagira n'impene ngo bajikoronga ingwate zo kugira bagire imigambi ikomeye kandi barize baciye ubwenge bafise impano zikomeye nicyo gituma rero nagira nti izi sekiteri zitanu zirimo abantu benshi mu Burundi bazikore ko abo bajene bose bagire bati jewe nimba ngomba tukutuku sinyemeye kuba umushoferi wa naka ni gute noronka amahera nkayironka ngakora nimba nshaka ipikipiki ni gute noronka n'ibyo bikorwa leta ifatamo ingingo ikavuga iti ubu uwo wahora yimporta amapikipiki turabihagaritse ni hazi sosiyete iza kubigira asambulaje ngaha mu Burundi uno munsi hariho abari bavuga ko mu Burundi bariko baragira iby'ifumbire n'ibindi badasaba abantu amahera imbere no niba gahe baganje barimwe bunguke hama baje barije bamaze kukwimbura niyo bihera mu gihe babanza kwiyandika ikunda nibyo nagira rero nti na inavuze kare usanga dufise abantu barenga hafi miliyoni hafi zitatu na zine zabo bakiri bato bose bahagaze ari na nata bamwe bashobora kugurisha amayinite kandi bakakubwira ngo ngo ndashima ngo mbona biriko biraza kandi yagiye neza ko bidashobora kubashikana kure ndasabye abafata ingingo jewe kubwanje niho mpagarara kugira ngo abajene benshi bashobore gukora mu bifata byabo abagize uburongozi bukuru bw'igihugu nibafata ingingo ntibajye gusaba bafata ingingo kuko barabikuriwe mu gihugu
Bernice hari icyo havuga ngaho imbere ko ndakubaza ikibazo
jewe ngerageje kuvuga kaniniya kubwanje icyo yohindura ingingo unyarutse ni uko na sisiteme twigamwo kuraraba benshi twize nari nakivuze kare si benshi bize uburyo bashobora kubahaye imitahe buca bakora bashobora kudandaza amayinite ariko uwo kubwira kugera miliyoni mirongo ibiri cyangwa mirongo itanu umugambi kiri mu mutwe gusa waba gukarihirizwa ubwenge kugwaruka icyo kintu kirahambaye kandi leta ndabye ikigo kirakora ikiragerageza kandi hariho abantu benshi ariko baragerageza kwigisha ibijyanye no kwitunganiriza imigambi ariko ahubwo ikintu jewe mbona gihambaye n'abo banyamitahe bifuza kuza i Burundi kugira ngo benshi baronke kimwe twita experience mu kazi tubarabirako tubiho bumenyi kuko yuje gukorera mu gihugu kanaka abana batagutwaye ko bumenyi na bukeyi babasamaye numva ko ari cyo gikwiye gushyirwa imbere cyane kugira ngo ugwaruka rw'u Burundi turonke aho ducika ubwenge imbere ko twikorera n'imigambi yacu ubwo hariho abamaze kuba dufite imigambi twifuza utahe.
Ikibazo ndashaka kubaza wavuze ko mu gisata cyanyu cya art culture nkuko uri umucuraranzi wavuze ko gisa n'ikiri inyuma y'ibindi mu kuronswa uburyo ngo wisigura neza
ego cyane kuraraba uburyo buja muri minisiteri ya culture usanga ari buke cyane hagera rero ku bijyanye n'umuziki n'intambo bikunda kuba bisangiye DJ na sport igeze ngaho sport na niro hazishi gusumba abaririmbyi n'abatambyi abasimyi n'abandi wumva muri icyo gihe rero biba bigoye yuko wa muririmbyi ari karusi adashikirwa n'uri Bujumbura asanzwe adashikiriwe ikindi naco ikijyanye n'ikibazo twamye tuvuga kera kijyanye na droit d'auteur amategeko yayo yemeje n'ukuri mu 2011 ariko no bishyirwa mu ngiro tutararibona neza ari naho bigenda kuba dutetse usununura abaririmbyi n'abandi banyanyoga bakora haba gucapa cyangwa kwandika ibitabo n'ibindi ariho twari twizeye ikindi tubona nuko ikijyanye na lawyer sponsoring yari kwiye gushyirwaho kugira ngo ayo mashami manini manini cyangwa amakori manini manini ajeho ni nuko bataza gushyigikira imigambi imico n'akaranga gutyo iryo tegeko rigafasha kugira ngo uwutanze iyo novuga iyo contribution cyangwa sponsor aba azi neza yuko ayo mahera atanze hari itegeko rimwereka neza yuko nawinda ko kunguka ku rundi ruhande natwe bikazotuma iyo turose ubwo buryo tuko turakora ibikorwa byacu natwe dushobora gutanga amakori n'amatagisi yinjira mu kigega cy'igihugu hanini nuko igisata cyacu gihagaze.
Uravuze ko uri umucuraranzi ucuraranga ubuhe bwoko bw'umuziki?
Nkora umuziki w'akaranga k'Uburundi urimo imidiho y'Uburundi ariko kandi uri ku gihe cya none icyo twita tradi moderne.
Nibihe muri icyo gisata cyanyu mwosaba kugira mushobore kwiteza imbere muronkejwe uburyo ni ikihe?
Twosaba ni ishyirwa mu ngiro rya droit d'auteur itegeko ryaho ryasinywe kuva mu 2011 rikaba ritarashyirwa mu ngiro neza nk'uko twifuza hama tugasaba ni n'uburyo bukwiye muri minisiteri ya culture kuko iyo budahari nk'abaririmbyi batiza guserukira Uburundi cyangwa abandi bakora imyuga batiza guserukira Uburundi mu yandi makungu tusanga kwa matutagenda ku mbo z'uburyo ukacusanga rero ubwo buryo burakenerwa cyane bimwe twari twifuza byo gushora imico n'akaranga byacu biba bigishobotse rero tusaba hanini y'uburyo bwongerezwe muri iyo minisiteri nubwo bushikiranganje n'ayo mategeko yashyizweho naho ashyizwe mu ngiro.
Reka ngaruka kuri Eric Nsengiyumva muri mu baharaniye kugira ikibazo cy'abakiri bato, ikibazo nyamukuru mu bibazo nyamukuru mu muryango w'umwe bwa Afrika yo mu buseruko. Icyo kibazo ku bwanyu mubona ubu abategetsi bako karere n'abajejwe gufata ingingo ubu baragishyize mu bibazo bashimikira ko nk'uko mwabisabye?
Urakoze kumbaza icyo kibazo rwose kubera icyo kibazo ni ikibazo twari twarahaye igihe Uburundi bwinjira mu muryango wa karere ka Afurika y'Ubuseruko. Twarabonye yuko kugira ngo aka karere gatere imbere twarabonye yuko urwaruka rwo muri aka karere rubyutsa rufite ikibazo gikwiriye, hama rero nicyo gituma twe twashyizeho mu migwi itandukanye ibisata bijyanye n'urwaruka. Ngerageje kuvuga rero byaratumye urwaruka rumwe rumwe rwuguruka mu mitwe rumenya yuko hari icyo shoboka, ariko ubunye nibaza ko biko biracumbagira ari ibintu biko biracumbagira kubera intumbero twari twihaye. Twari twayihaye intumbero y'uko mu 2020 nk'igisata kijejwe hanyuma twakwita ngo sekretari jenerali wa yase novuga hajya mu biro bikuru bya yase twari twarasabye yuko n'imiburi buri bice 25 byo barugwaruka, ariko umye turabona yuko bagisaba ubuzi basabye bimwe bita ngo experience ugasaba ugwaruka niri wasaba amahigwe hama ivyo rero bivuye yuma mu buyobozi reka no mu bushikiranganji mu bihugu bitandukanye. Turabona yuko ugwaruka n'ukuri umuntu atabeshe nta kibanza kinini yarufise tukiye mugabe ngaha mu Burundi ngerageje ugaruka iwacu zari koroha kubera iyi leta leti ari mu Burundi yafashe ubushikiranganji bw'akarere kaje ka Buseruko iba imushira hamwe n'ikibazo cy'ugwaruka. Ubu rero nibaza yuko icyo kintu twari dukwiye kugikoresha kugira ngo ugwaruka bwo mu Burundi rumenye yuko ugwaruka bw'u Burundi ari yo nkingi y'iterambere ry'u Burundi ry'akarere kaje ka Buseruko. Muri make rero turizeye cyane twagira umwizero nk'uko nyiricyubahiro umukuru w'igihugu yabikoze. Twagomba dusabe n'umushikiranganji ajejwe ibyo bisata, urumva yuko ari bisata bibiri bihamagarana naho yukoranye urwaro kugira ngo barabe icyo tugakihuta muri icyo gisata. Kubera iki? Kubera hari ibihugu nka Kenya n'u Rwanda turazi ibiharuro bakoresha, eka na Tanzania, urabona yuko abana baheze amashuri bakiri kare bakajya mu buzi hakiri kare bakari umwanya wo kwitegurira ibisata bikomakomeye. Ariko aha mu Burundi nk'uko Bernice avuze ati ku ishuri yacyacumbagira yego haracyari kagahaze, ariko nabyo ni ibintu byo gukosora hakiri kare kugira Uburundi butere intambwe. Hama ikindi nacyo ni ikintu kindi nagira ngaruke ko narumvise nyabishubahiro umukuru w'igihugu avuga ati kuva uno munsi ndi umujama w'ugwaruka. Hanyuma iryo jambo umujama ni jambo rikomeye rwose. Hanyuma umuntu aheza amabona umujama ni mu Giswahili bisigura ati uri umugenzi cyangwa uri umuryango. Ni ukuvuga ko umukuru w'igihugu yari abemeye uko baba bavukana birarenge no kubarongora. Rero ko ari n'umubyeyi wabo nibaza yuko yubaherekeza muri iyo migambi, na cyane cyane mu kubinjiza mu karere ka Afurika y'Ubuseruko, kuko nta yindi nzira izotuma ugwaruka rutera imbere. Bernice yavuze ati nibabigishe nibabahe amabuzi. Ubunye nta bihugu bigitanga ubuzi, ubunye ubuzi burategurwa bugakorwa ariko buba bufise uwabuteguye. Rero aho ubunye buharaba neza ahubwo nk'abo bantu b'abahanzi, abo bantu bacapa nibitura amashyirahamwe maze bahagararire ibintu byabo bikomeye. Hama nyiricyubahiro umukuru w'igihugu nawe nk'uko yabivuze Francis, nta gisabo perezida agira, perezida arategeka. Perezida nk'ubu nategeka avuga ati Brarudi nkeneye kubona hariho abamizisi cumi bateye imbere inyuma y'umwaka umwe. Bica bigenda uko nyine, turasabye wowe ekonetereho kuva uno munsi dukeneye kubona abatrete 30 bazoba bafashwe umugongo na ekonetereho mu nkino z'umuyumbi 2024 pari. Namwebwe abakoresha abantu muri ko murakora mu bijyanye n'ubiyabira mutwe, dukeneye bajya abantu bose bakora inzoga n'imiti ubunyene mubashigikire mubafashe gushaho imigambi nini gutyo. Ayo mashyirahamwe niyo azotuma ugwaruka rutera imbere. Nta banki izotuma ugwaruka rutera imbere rwose kubera ibanki irondera inyungu, kandi nta banki ishobora kuguha ideni udatanze n'imiburiburi ingwati. Rero izo ngwati ugwakazozikurahe? Ariko ugwaruka ni rwitunganya gunyene. Ubu ndabona amakoperative arasanzaye mu gihugu cyose, ni kimwe mu ntambwe nziza ubushima. Ariko ajya amakoperative naza arabyara udukoperative duto bahere ku izone baje ku mutumba baje ku makarti baje no kuri banyumba 10. Nze nazi yuko Burundi n'Uburundi buto utera imbere n'ugwaruka n'ukuntu mbona rukerebutse ibyo twa mwanya muremure.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga ku nama umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagiranye n'ugwaruka ugwaruka gwikorera twabo canke rufise imigambi mito yo kwiteza imbere mu gisagara ca Bujumbura. Muri iki kiganiro tukaba twatumiye Francis Rohero, umunyapolitike yigenga. Bernice Irumva yari yitavye inama y'umukuru w'igihugu n'ugwaruka gwikorera utwabo rwo mu gisagara ca Bujumbura, na Eric Nsengiyumva aharanira inyungu z'abakiri bato kanabafasha kuva mu bibazo bari mu nk'ibiyayura mutwe bose bari Bujumbura mu Burundi.
Banyanyi bijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +25 411 21 69. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 52 5 93 94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +35 1 99 95. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kudyumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ngaruke kuri Francis Rohero, witegereje ugwaruka abakiri bato biravugwa ibiharuro bitangwa ko ibice 65% by'aba muri Afrika bagizwe n'abari munsi y'imyaka 25, wabuze ko mu bari munsi y'imyaka 18 mu Burundi ari nk'ibice 40%, abo ni kazoza k'igihugu. Ku bwanyu icyumviro cy'uko abakiri bato boronswe uruhara bogira uruhara mu makoraniro ahantu hose ariko havugwa ibintu abantu bafata ingingo nk'abategetsi abajeje intwaro atingi ngo zigira ingaruka ku banyagihugu bose nabo akiri bato barimwo, nk'ico cyumviro cy'ukutuma mu karere k'umuryango muri Afrika mu buseruko ikibazo cereke abakiri bato co shigwa mu bibazo nyamukuru. Kubwanyu mu byumviro byanyu mu migambi mushyira imbere nk'umunya politike mubibonago
ugambiri cyo kugira twanze kugikosora narigeze kubivuga jewe nganezerwa abatari kumwe yaba Eric yaba Bernice ariko barakugira inkuriza narigeze kubivuga Fidele mu kiganiro n'ikinyene cy'inda aheze nk'imyaka 5 mvuga nti ndifuza ko umunyeshuri n'umusatsi imyaka 13 akiri muto ataragera no gutora nibaza mbega kwigimo 8 amakaye bigenda gute mbega twiga bigenze gute kuki twicaye 80 ku ntebe akamenya abafata izo ngingo iyo agerageza kubishyira mu gaciro atangura kumva ko politiki muraba naha bataratora ni kuvuga ko abakunzi benshi hari igihe badashyira mu gaciro ko ibyaba ko byose bifata ingingo muri politiki ugasanza yaba imishambwe imigwi y'abakiri bato barimwo ugasanga baja guhangana aho kwiyumvira ibyo bakeneye n'ubuzima gufata ibintu bikunde cyo bituma rero nagira nti ntacyo bimaze uvuze ngo harabaye ngo amakoraniro ngo abajene bakemusiwe igihe badatahura bo nyine ko ingingo zifata zibaraza Eric arahije kuvuga ikintu duhuza ko agira ati barashobora gufata ingingo bagategeka amashosiyete ya leta igihora kibibuza kimwe kibuza amashosiyete ya leta gukora ibyo bakora ni uko usanga empo za leta zasaba ziduga cyane ariko rero uno munsi ugasanga na empo ku masponsoro ziraduga bagaca batinya gutanga sponsor haba muri r ekiritiri ku modernisi yabivuga n'ahandi henshi kubera amahempo arabuza n'abainvestiteri bava hanze kuzana imitahe igihe rero abakiri bato babyumva bakabitangura bati jewe ubwabo ntishobora kuririmba hacaje abainvestiteri kwize bazana ibyo bintu bwa bundi jewe ntishobora kumererwa neza ibyo bitabaye bagira uruhara kugira babisabe agashiro jewe nk'uko umuntu akiri muto si uko gusajya mu biganiro n'abakuze baripfuza kujyayo usanga abarundi benshi bipfuza kujya mu biganiro yiyumvira ngo bazompa perdien ngo bazongira indege nji yarusha nji nairobi nji buraya nibyo abantu usanga bariko baragwanira aho kumva yuko abarundi miliyoni n'imiliyoni habaye ingingo imwe ifatwa agirira akamaro nafata nk'ibyo oni by'uko batangura mbega ni gute tworonka ipikipiki tunyonga ni gute tworonka ingene turima imigwi yacu ikaronka ideni tutiwe turasiga kurongera utuntu bikaba biriho leta yatwazanyije ibyo bintu rero birafite akamaro gusumba kuvuga ngo bajene 10 ngo baserukiye igihugu ngo bagiye ngo mu nama barashikayo bakabitanye na rupi bakabaperiyeni bakaza bambaye neza mugabo ugasanga kimwe kiriko kirivuza gushika ko si cyo kiriko kirarondekwa rero sinobica hirya ndipfuza ko bashoboye kubatumira bagenda ni byiza mugabo muri bo batora abo bantu bafite vizio abajene bafite vizio bumva bati jewe sinagiye kubera ndabonera perigiyeni jewe sinagiye kubera bantumye ko gusa ndiyica Eric nk'uko abivuga ati jewe ndaserukira umugwi w'abantu tufasha abantu kugira bahere ibiyayura mutwe agira ati jewe icyo ndondera si uko bampimba si uko ndonka perigiyeni ni uko hari icyo bimarira ibihumbi n'ibihumbi by'abantu ndiko ndasaba ko bagirirwa neza icyo kintu rero kiza muri conscientisation la conscience Denise yakivuze ngo bigishwe cyane ndabyumva na jewe kandi abantu no munsi bariko bararuka ejo ngo bazogira akamaro uribaze rero ko bazogira akamaro ngo nikwira gusaba batumye mugabo niyo conscience personnel agaciro bihamwo mu mutima wabo bagira bati mbega ibi bizokosorwa gute ibyo ntabitahura kuko ahenshi usanga benshi baca bibaza bati umutegeko ndamwitse nyakubahwa nkamukomera amashyi nkamuvuga neza azonyibuka wewe azokwibuka none ni gute ashobora kwibuka abantu imiliyoni n'imiliyoni bose ntazobahamagara ngo bahiri mugabo afashe ingingo zikomeye zituma bose ibyo barimo bishobora kwisununura nicyo gituma kare nahagaze ku kintu cy'ingingo ari naho nsubiye hasi ngira nti si kuvuga ngo ndahamagarwe ntakumva uravuga abagore barahamagawe ngo ndetse mu nze ibyo bashoboye kuzijyamo mugabo igikenewe cyane si uko bagiramo kuko hari igihe bashobora kuzibamo ntibagirire akamaro abagore ni uko hakatwa ingingo zikomeye mu by'ubudandaji mu byo gucungira abapfasi so ni mukuru kuba iteka rikomeye hagafatwa ingingo zituma n'umwe atagiyemo n'amashinga amateka zituma n'umwe atagiye muri leta bimushyikira akavuga kikinganda kingiwe benshi mba ndiko ndasaba
rero politiki ira mutima mana w'umuntu cyo kwita conviction icyo umuntu ashaka akavuga ati iki n'igikunda kidashiye mu tegeko ngo jiwe ndakimange ndende parwar mu gihugu cyanje n'ubwo ko shobora kutivugira ko bakakima kibiriwe ndagisabira ko ndimo ndagipfukamira ko benshi bagira bati umukuru nanyumve nambugire ko kuvugira ni byiza n'igi hakati bicarika ni habe rero conviction ya politiki aba jeune bo kibagira bati cyo nshaka kudandaza riza gucaye ha ufatwe ingingo zingahe kugira ndagishikeko haba muri ayo mabanki tirance haba muri ibintu bitandukanye jewe noshikirwa kugira ngo ufatwe ingingo izi umukuru w'igihugu abagize leta ayo manama tuja ngo ndosari narigize kuja mu manama usanga harimo abajeune benshi mugabo ugasanga babahaye ijambo kugira ngo ibyo abakuru bavuze na twe dushyigikiye ibyo nyine kubera ntiyafasha kandi ko gutahura ibyo gipfuza rero niho nibaza nti ibyo ni byo nshinga ko abantu bakiri bato ntibaca ubwenge bumve bati mu bifata byose icyo nkeneye ni iki jewe icyo dukeneye cy'uri umugwi wacu iwacu ni ikihe abari cyo bashyira imbere naho umuntu akuze atoba yakivuze nabo bace bakivuge kandi bagishimangire ko umuserukira abandi abishyira imbere kandi abikomeze
ariko witegereza abakiri bato urabona ko bafise iryo shaka ryo kurondera kwiteza imbere ntibabanze kurindira ibyo leta ikora mbwa leta irafise uruhara nk'uko mwabivuze ibyo gushyiraho uburyo bushobora korohereza ariko abakiri bato ubwabo urabona ko bafise ishaka ryo kwifatira imigambi yo kwiteza imbere baronkejwe uburyo
nta na rimwe nta gihugu na kimwe bizobera rimwe hasohoka amahari haba inyuma kandi abato bose ntibafise icyo no kwita ubushobozi bumwe bwo kubikora ntituzokwigira turonka igihugu abantu bose ngo baze kwigirira imigambi abavuga bararesha hazoko amahari y'abakorera leta hazoko amahari y'abakorera abandi n'ibyo abafite ububasha bwo gukora imigambi cyo nita kuba abantrepreneur bashaka se ibintu bigisha cyane kuba umwantrepreneur kenshi biza ingabirano hanyuma iyo umwantrepreneur aza kuyiga yabivuze berise ni kumwigisha ingene agira gestion ibikorwa tekinike rimufasha kugira ngo uwo mutima w'uwo umwantrepreneur wisununure abavuga rero ibyo babyumva ni benshi ni benshi cyane mugabo hari hahantu hari nk'ikigi ntibyo waruvuze ubuhara rwa leta uruhara rwa leta rurabagora bakaguma bayingiriye ngo bizokunda nayo ubundi abana b'abarundi benshi uno munsi yaboneka baritanga ugenda ahantu hose uno munsi usanga bariko baradandaza usanga bariko bararema ibintu mugabo bigapfira mu nzira kuko babuze ikibafasha n'abashoboye kugira icyo bakora ugasanga barababuza bababurira kubera abanyagihugu b'abarundi badafite pouvoir d'achat ibyo abajeune bakora ntibazobigura naragiye ahantu hari ishyirahamwe ryigeze kuvuka amaja mu Kamenge bakora amakara amakara avuye mu bintu by'umwavu barabikoze hari imyaka ibiri byarahagaze kubera iki barabuze ababiragurira ugasanga babaha amahera make cyane ari munsi y'amahera bari gutanga ku miti bagize ibyo byose rero bigatuma amaproje apfa amaproje y'abajeune azoguma apfa igihe abarundi batashobora kuronka pouvoir d'achat yo kubagurira ni ibintu rero bigenda bifatanganye bakwendekisha mu bintu byinshi by'igihugu kugira ngo hiyongerere revenu z'abanyagihugu kugira ngo umujene yiyandikishije mu kintu cyose arimo dushobore kumusumira tukiri tukamusubiza hasi uno munsi urasanga ariko baradandaza iyo baba badandaza amagi mugabo kubera ariko aratimba umuntu atagishoboye akirigwa arayihera akagurisha amagi cyanke utuyoba tubiri udusashe tw'utuyoba tubiri kubera babuze kumugurira kandi uwo mwana yabikoze n'ubwira yibaza ati baraza kungurira ni henshi ubusha abo bose bariko barajya mu mayinite bariko barakora abantu benshi bariko barabikora hari amasosiyete menshi murajya kubaza muri yavutse mugabo yahagaze kuko icyo ni ukwita debushe iyo niza guhera ryapfa ngapfa rero igihe hatari enchenema icyo ni ukwita ubufatangane bw'ibikorwa byinshi bikunda mbere nisi ariko aravuga ngo aja mu muziki twese abarundi twazi mu gihugu igihe gihe ibyari yumviriza umuziki yumviriza umuziki yafunguye igihe rero tutagira ibyo dufungura ngo turye kubera twaciye mu by'abarimyi twaciye mu by'abadandaza mbere nisi ntituza kumushorera umuziki wiyo iyo nicyo bivuga ni ibintu byinshi igihe tudashobora abana kubagaburira ngo tubafungurire erika azoguma afite ibikorwa byinshi kuko benshi baca bajya muri droge baca bajya mu biyanyura umutwe uburyo mu biyanyura umutwe ntabitora abijyamo kuko yabuze yaca umutwe kenshi biza gutyo rero usanga hakwiye ubufatangane bw'icyo ni ukwita ibikorwa biva mu butunzi na sosiyali ekonomike sosiyali bitegerezwa gufatwa neza bigakorwa kugira ngo hose hagere ibya turizme ntibizokunda turi mu gihugu abantu bashonje baca baza kwiba abaturiste baca baza kwiba amatelefoni n'ibindi ibyo byose kugira bikunde hakeneye gushyira hamwe kimwe navuga planification tumenye mu gihugu mbega iki gifata iki ibandi bariko baragihurumbira bakeneye iki hama hafatwe ingingo zikomeye ari nacyo kimwe navuze ntakambira umukuru w'igihugu amanama akoresha ni menshi kandi ni meza ayavugamo ibintu byinshi byumvikana yuko afite umutima w'ubushaka mugabo ibyo ntacyo bizotwungura hatarimo umutima wo gufata ingingo na fatini ngo zikomeye avuga ati uno munsi n'iyumbiri tugiye gufatinga ingo asini abyumva ukasini twarungise yuko niwe rimwe idoga ufasha ngo bameze ukoya abarundi n'ibenshi ruhande yo kandi baruzi mu mugambi we n'ahandi nabikore avuga ati ndafashe ingo kuri iki kandi abikore nari wundi turashaka kuguma tumwumva tubwira ibintu byiza avuga ibintu byiza kandi abajeni bashima bikatuhera ko umwanya tukamahanye
tuze kuri Bernice ngo ku mwuga wanyu ucuraranzi abacuraranzi muri rusangi muri Afrika barigeze kuba bafise ibibazo mu buno mwavuze ko mugifise ibibazo by'uburyo ariko hari handi abacuranzi muri Afrika ariko baratera imbere bamaze kuja ku ntambwe ikomeye cyane haba mu karere ka Afrika no mu makungu ngaha ndafata nk'abanyanigeria baramaze gushika ahantu hakomeye cyane akarore mwo bafatira ko nike mwibaza ko cyo cyatumye nk'abanigeria ubu abacuraranzi baho basigaye bazwi cyane nk'ubu barabakina mu mabwado n'ingaha barakina mu maradi akomeye muri Amerika hose aho uciye ubu no muziki w'abanigeria kubwanyu mwibaza ko ari iki kigo gituma nk'abanigeria batera imbere mugagereranya naho iwanyu mugifite ibyo bibazo nike mwibaza mwo fatira konike mubona cyatumye batera imbere gushikira
icatumye aba Nigeria batera imbere cyane mu bijanye n'umuziki ndetse n'ibindi bihugu nk'imwe nka Tanzania twari bije batera imbere hanini nishigwa by'imitahe ibiri mu gihugu imitahe y'amasosiyete agiye atandukanye kuko muririmbyi akazi kiwe kuririmba gusa akazi kiwe niwe amenyekanisha ibidandazwa akazi kiwe niwe yerekanisha ishusho ry'igihugu rero iyo amasosiyete cyangwa igihugu kimaze gushira imitahe ikomeye cyane kugira ngo zerekane ishusho ry'igihugu n'ishusho ry'ibidandazwa icyo twita brand cyangwa marke z'ibihugu bakoresha nyine pego baririmbye rero kubwira ngo ukoreshe umuririmbyi kugira udandaze bisaba ko n'uwo muririmbyi abatse yashusho nyine idandaza ubona yuko afite ubushobozi bwo kudandaza ubwo nabwo bubonekera mu mibereho yiwe mu bikorwa akora ayo maproduwi atanga mu bitera amakora rero hatabayeho gushirwa imitahe n'izo ngingo z'amadroit d'auteure Nigeria cyane cyane yakoreye ku bijyanye n'imitahe bashiramwo rero natwe nico mbona ko gikenewe ngaha mu Burundi uburyo bwizwe cyane bya mu gice gisata kugira ngo n'ayo masosiyete akeneye kudandaza adandaza abantu nyine bashobora kudandaza ikoreshe ba baririmbyi bashoboye kudandaza ubonye produit iri ku muririmbyi w'umuhondi jewe cyangwa abandi dukorana batatu bafariyaz abandi benshi ukibona iyo produit wifuze kuyigura ucumva muririmbyi ubuti Burundi burakomeye aho buri hose ku isi kumva z'uko harimo umutahe kuko umuziki kugira ngo ushobore kuwudandaza bisaba umutahe munini cyane
ariko uretse icyo uravye impano abacuranzi b'abarundi barazifise barashobora kuja nko kurugo rugero hamwe ivyo bibazo vyova mu nzira nko rugero rw'abanigeria tuko turavuga kubijanye n'impano
nibaza yuko atawo bideha abaririmbyi b'abafite impano ubuhinga bukwiye kugira ngo bashobore guhiganwa n'abandi ku isi nzima habuze gusa icyo kibazo cy'uburyo n'ahandi impano ziriho kandi zikomeye cyane kandi zitandukanye iyo abandi bakora umudiho umwe gusa abandi abaririmbyi b'abarundi turi abantu dushoboye gukoresha imidiho myinshi dushoboye gukoresha ubuhinga bukomeye cyane tugacanga imidiho uko tubyifuza dushobora gukoresha imidiho y'iwacu tukayishyira ku rugero rw'isi yose mu gihe uburyo buboneye
tuze kuri Eric Nsengiyumva ubwo ruhara mugira icyo gikorwa cy'ubwirageza gufasha abakiri bato bataye inzira bakaja nko muri byabiyabira mutwe mu kubagarukana mu nzira nziza n'ikihe ku bwanyu impamvu ndazi ni nyinshi bituma abo bakiri bato bata umurongo n'ibyo bibazo twari ko turavuga byo kutaronka akazi cyangwa harimo n'ibindi n'aba bafise uburyo bashobora gutiyo nzira bakaja mu byabiyabira mutwe n'ikihe kibatuma baja mu byabiyabira mutwe
cyo kumasonga Francis rero ikibazo cy'ambere gituma ugwaruka ruje mu byayura mutwa rw'umweburo hariho ikindi kibazo kijanye n'imijyango usanga abana babaye impfuzi ugasanga abazeyi barafise ibyo babasigiye ugasanga iyo mijyango irabariye ibisiki byose bitwariye rimwe hariho ibihuye n'ugwaruka rwaciye mu bibazo bitandukanye byo mu ntambara yahitiye mu Burundi, ugasanga ibikorwa bagiye muri vy'abashoboke ko bavyihanganira mu mutwe maze bakarondera ico tuma gisubira ivyo bintu bagaca bibaje mu biyabira mutwe. Nkuko rero yagiye kubivuga, hariho n'abaja mu biyabira mutwe ataco babuze, bameze neza subuzi babwiza, bakiri ku ishuri biga nk'abandi bana, ariko ugasanga bagiye kwera bimubitaga kuku no kuvuga abandi bana. Iyo migwi rero yose ukumunsi ku munsi irondera abashasha umuntu ari mu biyagira mutwe akaza akora nuko arondera ejo nawe umuja ari mu biyagira mutwe mushasha, nacyo gitume gitigiye ikibandanya kiba kirekire. Ariko ngaho nciye ku masonga, ariko muri make ibintu bituma urwaruka ruja mu biyagira mutwe kenshi na kenshi bihera mu ngorane, keretse uyu mugwi w'urwaruka wundi wo ujamo kubera wabonye bagenzi b'abikoresho.
Kuri Francis Rohero, ikibazo ngico mwe muri umunyapolitike, ico kibazo kiravugwa ko cabaye ndanse mu Burundi, harashitse naho ndibaza abategetsi ba leta bagishira mu bibazo bibangamiye umutekano w'igihugu. Ku bwanyu nikiye cokorwa kugira ico kibazo gitoregwe inyishu, kuko ibiyayo umutwe bigiye mu bakiri aribo kazoza k'igihugu, kazoza k'igihugu kaba kagiye mu bibazo bikomeye?
Ego cyane, nibaza ko twese turabibona ingene byaje. Jewe ndibuka ikigihugu cyacu carabaye mu ntambara, habaye intambara, hari ingorane nyinshi mu miryango nkuko bari babivuze. Mugabo abanyuri ibyagira mutwe si kubera gusa ingorane zigaragara zitoye ku Rwanda, mugabo icyo bamwe twibagirwa nuko kunyuri ibyagira mutwe kibijana n'abakenye. Oya, ibintu bifata ku bantu bose usanga bafite ingorane ziva mu mutima, ibyo bya stress, kwihebura, ibintu byinshi biva kubura abantu, kubona bagiye barapfa mu gihugu, abagira ingorane bose byagiye biraba, ibyo bituma abantu bihebura, drogere rikaza nko kuja gushaka kurondera ikintu kikwibagiza kikujana mu kandi karere aho umengo nturi ku isi, akenshi n'ibyo biza. Ikiriko kirica rero uno munsi n'ugusanga abadandazi iyo biyayura mutwe n'abantu bumva umengo babironkamwe amahera yoroshe. Nicyo gituma inyishu ya mbere ni uko abajeje umutekano bose bumva ko icyo kintu ari cyo kurwanya, byoba binababaje mu gihe hoba n'abajeje umutekano babibona biba bakumva umengo n'ibisanzwe, ku buryo n'umuntu abahaye igiturire bumva yuko yobikora, iyo barakamaramaza nizere ko agushikaho bijya koko. Ikindi nacyo nuko waruvuze uti je nabishyira mu migambi yanje, nuko aba ibintu byo gukora mu gihugu, nabivuze igihugu ni investise bimwe biboneka mu bintu by'iterambere. Bemvestise atari kubwira abantu gusa ngo ni mukuru amaboko mu mpuzo. Oya, abantu urabashyira ku bikorwa, umuntu ari mu bikorwa, umuntu avise icyo ariko arakora kigira icyo kivamo, ntashobora kuja mu biyayura mutwe. Ndetse biyayura mutwe bikomeye nizi n'aba abantu birirwa mu nzoga, uwo kwirirwa gute mu nzoga ufise ibyo uri kurakora kuva mu gitondo gushaka ku mugoroba. Nibyo rero akenshi ngira nti inyishu si ukuja gufata abantu ngo funga, aho biri aho byamaze kugaragara ababikoze bafatwe bahanwe. Mugabo ahanini inyishu y'ukuri iza nuko abarundi baja kubikorwa. Amashuri abana nibiga, uno munsi twebwe dufise amashuri yamye avuga Bernice ati n'icyo hindura uburyo bwo kwigisha. Ubundi mu gihugu cyacu cyose abana batangura ishuri mu gitondo saa munani bakaba baratashe, none mwibaza ko kuva saa munani bakora iki gushika mu ijoro? Baba bari mu marigara, baba bari muri encadrement sportif cyangwa culturel, ngo baba bariko barakora ibintu na bimwe ngo bibahesha agaciro. Usanga leta kubera bintu ivuga ngo ntishobora guhemba abigisha ibaha umwanya ngo nibagende kwiyungunganya, ibyo bintu ntibiteze imbere na gato ubutunzi bw'iki gihugu. Abigisha ntibahembwe neza, hanyuma bakurikirana abana kuva mu gitondo gushaka umugoroba, umwana ataye hageze ku mugoroba aca kujyama. Nibyo abone na nyababyeyi, mugabo igihe aronka umwanya munini wo kuyerera, nibyo acajamo aja mu by'ubuyayura umutwe akaje mushaka kumunezereza bimwibagiza. Hari ibintu byinshi rero byotuma abarundi bari ku kivi, bose kujya nabivuze muri bijya bice by'abakiri bato bari ku kivi, bakaba bazi yuko ushaka kudandaza bironkera uburyo ushaka imirimo yose akora ayikora, bituma abantu ibisamaza babigarukiriza hafi. Iyo bashatse naho kunezerwa baje muri bijya biteguye nka kujya Bernice yabivuze, umuziki uteguye neza, ibintu biza bibabwira ibintu by'agaciro, nibyo baheza bakarondera umwanya wo kwijamo. Nibaza ko programme economique jewe nsigura izana inyishu ku bintu byose byinshi cyane. Umuntu abagira ati abantu babijamo kubera iki? Akenshi abantu baje mu bube gito kuko babuze icyo bakora, baje mu bube gito bwinshi cyane kuko babuze aho bakura revenue. Agira ati bijya biyayo mutwe nibyo byomfasha, nibyo nibaza nti nitubirabire hafi twumve yuko l'investissement économique jiwe mvuga ibintu byinshi nagenda yivugamo mu masektori atandukanye niza nk'inyishu aha abantu bumva ko bari mu rukiwe mu bintu byinshi barimo.
Bernice, tugiye kurangiza ikiganiro ari cyanyuma bavuga ubutumwa woha abakiri bato ugwaruka kubijanye n'iki kibazo twako turavuga kuri iyo nama mukuru y'igihugu yagiranye n'abafise imigambi y'ukwiteza imbere.
Murakoze
barabatumire Bernice irumva yari yitabye inama y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiranye n'ugwaruka gwikorera utwabo hamwe abakiri bato afise imigambi mito mito yo kwiteza imbere. Inama yabaye ku munsi wa mbere yabereye i Bujumbura. Turakumwe na Francis Rohero umunyapolitike yigenga na Eric Nsengiyumva aharanira inyungu z'abakiri bato akanabafasha kuva mu bibazo baba barimwo na cyane cyane nk'ibijanye n'ibiyayura mutwe. Tukaba twakoze rero tuvuga kuri iyo nama umukuru w'igihugu yagiranye nabo bakiri bato bafite imigambi yo kwiteza imbere. Ndabashimiye mwese kuri iki kiganiro. Murakoze.
Murakoze cyane namwe kudutumye.
Yego cyane. It's the MP record. Dr. Mash production. Holy seven. Your smile. Unasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti America, yelewe, yelewe, nasikiliza sauti ya America, tusikilize sauti ya America,
taarifa ya habari ya ukweli,
yelewe. Na upendo vipindi vya furaha manu moja na upendo
dusangiri jambo ya huje benshi muri sanga ya kose vyinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi
aha kabonekeye benshi Ejo hisa na yo ya koze jinshi Dususuru kena muzika ya koze jinshi Amerikana Iwayo munara Ejo hisa na yo ya koze jinshi Dususuru kena muzika ya koze jinshi Amerikana Iwayo munara
Iwayo munara
ya wanyonge. Sikilize.